nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Turugu musu wa mbele gerekezo ya chumi mwenyonyo mwa kumiru na mwenyonyo na getanu chote na mwagenzi mashini ukulikila kajuni nzamba katika we ndaba haimiruwe ndaba hanikaze murano makuru tukwa wa teguriye ayana yaka wagizwe nizi ngo nguru nguru zikulikila abanyeshuri 18 bo kwishure gisumbuye rya Mukungu muri komine Nyanza y'intara ya Burunga bari rukanywe mu mpera z'indwi iheze kubera ubusuma bw'ibibazo umwarimu akekwa gufadikanya nabo banyeshure nawe akaba yarahunze. Bagoronome n'abaganga b'ibitungo bakorera mu ntara ya Kera ya Muyinga baridogera umuyobozi mushasha w'uburimyi n'ubworozi mu ntara shasha ya Buhumuza aherutse kubaka amapikipiki bahora bakoresha kugira bashikire abanyagihugu muri kino gihe bavuga ko akazi kabo gacumbagira. Nawe bamwe mu barimyi bo muri zone Mabanda mu ntara ya Burunga baridogera abatanga ifumbire ko bariko barayibima kandi barayirishe bagaca bayinyuruza ikajanwa kudandarizwa mu mabutike ku giciro cy'umurengera. Amakuru twabateguriye saa gusa mu kanya na makuru y'idonido.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kwa ikaze muri ano makuru tugira duhere kuri no nkurikiye ku masonga ivugwa mu bijanye n'ubutungane. Senari nkuru y'Imuyinga kuri uyu wa mbere yahanishije abagabo babiri aribo Abdul Karim Nduwayezu aba ku mutumba Kijyama na niyo nkuru Clovis aba ku mutumba Kinyota bose bo muri komine Muyinga intara ya Buhumuza umunyoro w'imyaka 30 no kurindishi akababaro ingana n'imiliyoni 10 bongere batangiye adabu by'amafaranga 1500 mwumwe. Abagabo kwari babiri bakaba bagiriwe n'icaha cyo gufata ku nguvu umukenyezi yibungenze bongera bamusahura amafaranga agera ku 30,000 bene telefone ne hari kuwa 30 gitugutu guheze bamusanze mu ndimo aya mahera miliyoni 10 batayarishe sentari kaba yashinze ko bazoca bafungwa umunyororo w'agatsindikiro w'imyaka 23 umwumwe bongere batange ni hadabu bingana n'ibice 4% yayo yinjire mu kigega ca leta. Amakuru tubananize mu gisata cibidukikije imyidogo ni myinshi mu bagoronome n'abaganga b'ibitungo bakorera mu ntara ya Kera Muyinga bavuga ko akazi kabo muri kino gihe gacumbagira bitewe n'uko umuyobozi mushasha w'uburimyi n'ubworozi mu ntara mushasha ya Buhumuza aherutse kubaka amapikipiki bahora bakoresha kugira bashikire abanyagihugu basaba ko bosubizwa ibyo bikoresho byo kwiyunguruza. Ni nkuru ya Jean Georges Kibogora.
Harashi hafi ndwirenga abagoronome n'abaganga b'ibitungo bakorera muri iyo ntara ya Kera ya Muyinga baswe amapikipiki n'umuyobozi mushasha w'intara ya Buhumuza ajejwe icyo gisata. Aya mapikipiki akaba ariyo bahora bakoresha mu gusanga abarimyi cyangwa aborozi ku kivi. Abo bakozi bavuga ko akazi gacumbagira kuko batagishaka ku mitumba iyo bahora bafashiza abanyagihugu. Aya mapikipiki akaba yegeranirijwe ku migwa mikuru y'amakomine ya Muyinga na Buti Hinda. Umwe muri abo bakozi aratubwira uko vyifashe.
Abakoronome ntibagishobora gushika mu mitumba gukurikirana ibikorwa by'abanyagihugu bijanye n'uburimyi. Abaganga b'ibitungwa nabo nyene nuko ntibagishobora gushikira aborozi kugira ngo bakurikirane amagara y'ibitungwa byabo. Ivyo bikaba rero bibabaje cane abanyagihugu baba barimyi canke aborozi kuko abahora babafasha ubu uyu bitagikunda yuko babashikira. Abarimyi rero bagasaba ko umuyobozi mushasha ajejwe ibiro vy'ibidukikije urimyi n'ubworozi mu ntara ya Buhumuza yosubiza ku kazi abo bakoronome canke abaganga b'ibitungwa kugira ngo bashobore kubandanya babafashe.
Abo bakozi basaba uwo muyobozi mushasha kubasubiza ubwo buryo bwo kwinguruza mu ntumbero yo kubandanya bakurikiranira hafi abarimyi n'aborozi mu bikorwa byabo vya misi yose. Radio Inzamba gatika kawo twagerageje kurondera uyu muyobozi mushasha ajejwe uburimyi n'ubworozi muri iyo ntara kugira ngo atange umuco kuri iyo midogo y'abanyagihugu ariko nitwashoboye kumuronga
Jean Georges Kibogora arakenuye muri ico gisata nyene akaba ari kose mu barimi bo muri zone mabanda mu ntara ya Burunga kuko batararonswa ifumbire barishe haraheze igihe kitari gito badoma ko urutoko witwa Sostene ari muri komite y'abatanga iyo fumbire kuba ayiba akaja kwigurisha ku giciro cy'umurengera mu mabotike yo muri ako karere basaba urongoye zone mabanda ko ari we usubira kuzarayitanga kuko we yayitanga mu buryo bwiza ni nkuru tubaza Julienne Muzinga
Nkuko bishikirizwa numwe muri abo barimyi ngo biteye agahinda kuba bararisha ifumbire yaboneka n'uyironswe ukazoyisanga iriko iragurishwa mu mabutike kandi ku giciro kinini arongera tuwitwa Sostena ari mu batanga iyi fumbire ayitanga nabi mu kuyigabura mu mazone naho nyene agatanga inica nikize iyindi akayigurishiriza ku mabutike
umuntu wese Sostena aragipfukanye mu nda mutanga ifumbire mu zone y'abantu nabaye agishika yuguye sitoki Hari abantu aba yapanze ngaho babapanganye bo bacariraga muri soko ubwo nyene atabahamagaye ataki abantu aratarura kubarya umutima ukabona abantu batwaye imifuko 15 imifuko 20 imifuko 10 mugabo uri karondera agasoko kamwe akakarura hari ikindi rero uwo Sostene agira mu kwikura yo kugira ngo anyegeze amakosa yakoze ashobora kuba haje nk'imifuka ijana 600 mugabo agaca wumva zone ifise imitumba 5 agaca avuga ngo umutumba ngo umwe uronke mu mifuka 40 wumva ako kamara nabi gufata imifuka 5 umwe wese wese 40 na 50 zone imifuka ikigenda agaca yikurita ko bakuba imitumba umwe urayitanga aho wewe aba agomba kuvuga ngo ariko arikingira mugabo amanyanga yakoze yamaze kuyahetsa nukuri birateye ubwoba birateye agahinda kubona umuntu atayitwa 20 na 15 kandi umuzi naho acayitwara uhatse bukeye akaba aribwo kuyimugura kandi bayimuhaye ubona ibintu biteye agahinda akabera maramari
abo barimyi basaba chef de zone wa mabanda ko yoja araza kwitangira ifumbire
Nasafe chef de zone awe ahashika kandi akwiye nk'ibyo yakoze mbere n'abanyagihugu bashimye kuko navuga ati ukeneye agasoko kamwe hagi ukeneye bubiri hagi akurikirana umuntu yitwa Sostene amukurikiranire hafi nitaba iyo fumbire
mu ruganda rwa radio inzamba agateka kawe twarondeye ubuyobozi bwo muri komine mabanda kugira ngo butange umuco kuri icyo kibazo cy'abo barimyi turabakena
inzamba
Turabandanya n'amakuru twabateguriye abanyeshuri 18 bo ku ishure yisumbuye rya Mukungu muri komine Nyanza y'intara ya Burunga barirukanywe inyuma y'inama yahuje abarezi n'abavyeyi ku munsi wa gatanu bakabaho ubusumwa bw'ibibazo bita interrogation bwari bwabaye kuri iryo shure umwigisha kekwa muri ubwo busuma nawe akaba yaramaze guhunga abavyeyi bakabasaba ko uwo mwigisha n'abandi bigenza nkawe buhanwa bimwe by'akarorero ni nkuru ya Pacific Nyeshimana
nuko amakuru ava kuri iryo shure ryisumbuye rya Mukungu muri komine Nyanza intara ya Burunga havuga ubusuma bw'ibibazo bwibonekeza ibyo byatumye abanyeshuri 18 birukanwa burundu kuri uyu wa gatanu kubera abaheruka gufatanwa impapuro z'ikibazo bita interrogation izo mpapuro zasubiwemo zafatanywe n'amafaranga 130,000 by'amarundi yo guha umwigisha w'icigo cha psychology kugira ngo azisubirize zicakozwe ubwa mbere bivuga ko cari cabananiye iyo ngingo yafashwe kuri uyu wa gatanu mu nama y'umugwi ujejwe indero bita conseil de discipline hamwe n'abarungitswe n'igisata kijejwe indero muri komine Nyanza mbere n'abavyeyi babo bana bakaba bari batumwe ko nkuko byashikirijwe inyuma y'iyo nama y'abavyeyi abarezi hamwe n'intumwa zavuye mu buserukizi bw'indero ku rwego rwa komine abo banyeshuri nyene bariyemereye ko ayo mafaranga bayatororokanije kugira ngo bayahe uwo mwigisha nk'uko bari babisabwe ari naco catumye iyo ngingo yo kubirukana ifatwa uwo mwigisha akeye ko gutuma amafaranga abanyeshuri kugira ngo asubiremo gukosora kubatanze amafaranga akaba yarahunze amaze kumva ko byamenyekanye indwi yose ikabiheze abavyeyi basaba ko yoronderwa vuba na bwango kandi agashengezwa imbere y'ubutungane subwa mbere havuga ubusuma bw'ibibazo ngaho ku ishure rya Mukungu kuko mu mwaka uheze abanyeshuri babiri bo mu gisata cy'indera bigisha section pédagogique barafashwe bariko bakora ikibazo cya leta kandi batari bamenye mu ishure atani impamya bushobozi baronse abakoresha ikibazo barungiswe n'ubushikiranganje bakaba ico gihe bavuga ko ubwo busuma bwari bushigikiwe kandi buhagarariwe n'ubuyobozi bw'ishure ubwabo nayo ku rwego rwa DCE ya Nyanza Lake abanyagihugu hamwe n'abarezi bamaze igihe bayidoma ko urutoki mu busuma bw'amanota hakoreshejwe amafaranga byabaye nk'inyifato isanzwe. Ababyeyi b'abana basaba ko hatangurwa amatohoza yimbitse atari kuri iryo shure rya Mukungu gusa, ahubwo no ku rwego rwa DCI ya Nyanzarake, kugira ngo hamenyekane abo bashira mu kaga kazoza kugwaruka. Kugeza ubu ubushikiranganje bw'indero ntaco buratangaza ku bijanye n'izindi ngingo zishobora gufatwa kuri ubwo busuma.
Basubikengesha Imana nawe nyine tugukengurukire nk'uko mumenyereye ku minsi ya mbere, duhereze ano makuru kuyavugwa mu nkino zaranze indwi twaraye turangije turabira hamwe no munsi ingene indwi igira 11 yiganwa yaraye irangiye, aho umugwi wa Aigle Noire ari uri ku isonga naye muri volleyball, migwi ya Bisoro mu bagabo na Muzinga mu bigeme niyo yaraye itahukanye ibikombe vy'inkino zuguruye higanwa ku rwego rw'igihugu mu mwaka wa 2025 ushira uyumbi 2026. Inkuru twateguriwe na Alexandre Niyungeko.
Duhera no makuru mu mupira w'amaguru, aho ihiganwa ku rwego rw'igihugu rigeze kunduye igira 11 mu nkino zabaye kuri uyu w'Imana. Inter yatsinzwe na Bumba muri bitsindo 4 ku busa. Message ngozi yanganije na Burundi Sport Dynamique busa ku bundi. Musongati nayo nyene yanganije na Kayanza United 2 ku bindi, nayo Olympic Star itsinda Garage Express 2 kuri kimwe. Ku munsi wa gatandatu Rukinzo yatsinze Green Farmers 3 ku busa, Aigle Noire itsinda Ngozi City 2 kuri kimwe, Muzinga itsinda Royal Vision 3 kuri kimwe, nayo Flambeau du Centre itsinda Vitalo kimwe ku busa. Ushika ubu umurwi wa Aigle Noire ni uza kwisonga n'amanota 25. Umamuru ikagira kabiri n'amanota 22, Flambeau du Centre iri mu kibanza cha gatatu n'amanota 22 nyene. Imirwi itatu ya nyuma ni Burundi Sport Dynamique hamwe na Garage Express yose ifise amanota 5 na Green Farmers ifise amanota 3 gusa. Muri volleyball kuri uyu w'Imana niho hasozerwa inkino zugurura ihiganwa ry'umwaka wa 2025 shiru wa 2026. Bagabo Bisoro yatahukanye igikombe n'Ibahasha itsinze Rukinzo iseti 3-2, nayo mu bigeme Muzinga nayo nyene yatahukanye igikombe n'Ibahasha itsinze Gender Light Club iseti 3-1. Aho mu rukiro rwa volleyball nyene umufasoni Bushira Hajeje arongoye ishyirahamwe rya volleyball ku mugabane wa Afrika ari mu rugendo mu Burundi kuva kuri uyu w'Imana ku mugoroba. Byamuzanye harimo gushyigikira ishyirahamwe rya volleyball mu Burundi ngo ritegure ihiganwa ryo ku mugabane wa Afrika. Inyuma yaho inkino z'akarere ka gatanu zabereye Bujumbura bibonekeye ko zatunganijwe neza, hamwe rero no kongereza ibitigiri by'abafasoni mu nzego za volleyball mu Burundi, aha mbere akaba yaranashimye intambwe u Burundi bumaze gushikako.
Alexandre Niyunge ko tugushimire kuri amakuru y'inkino waduteguriye, ni nayo yaciye asozera amakuru twari twabateguriye kuri uno munsi wa mbere. Reka nshimire mwebwe mwese mwaduteze abiri, nshimire n'abagenzi banje bamfashije kwiyegeranya naho ubutaha.